muri ko mwumviriza radio Ijwi d'Amerika. Ubijwi d'Amerika libandanye ibiganiro vyaryo mu gitondo mu kirundi no mu kinyarwanda baduteza amatwi namwe mu gitangura kutwumviriza mbere namwe mwatanguye kumviriza radio Ijwi d'Amerika mu gitanguka twongeye kubaha ikaze mu biganiro vyacu. Muri kumwe nanje Fidel Niyongabo nije nyoboye ibiganiro vyo muri aka kanya. Uyu munsi ni kuwa gatandatu tariki 17 z'ukwezi k'umunani umwaka w'2019. Muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini. Inyuma y'ibivugwa mu karere turaza kubandaniriza ku kiganiro iwanyu mu ntara gishimikira ku makuru yo mu ntara z'u Burundi no mu makambi y'impunzi z'Abarundi. Tuhere ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini. Mu Burundi leta imenyesha ko abarundi biteguye gutaha bazokwakiranwa ugweze, ariko abagera kuri 33 bafise imitahe y'ubutungane bazokwakirwa n'ubutungane bubacira imanza. Inkuru mugezweho na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Ibi ni bimwe mu bigize ingingo zikomakomeye zagarutswe ko n'umuvugizi wa leta y'u Burundi Prosper Ntahugwamiye mu kiganiro n'imenyesha makuru cyatunganijwe n'ibiro by'ubuvugizi w'umukuru w'igihugu bifadikanije n'umunyamabanga wa leta mu gisagara cha Gitega. Muri ico kiganiro cabereye mu biro vy'ishuri gisumbuye rya Gitega gigisha ubuvuzi, akanama k'ibiro bivugira umukuru w'igihugu bafatikanije n'umuvugizi wa leta y'u Burundi batanze inyishu ku bibazo by'abamenyesha makuru. Mu vyabajijwe harimwo ikibazo kijanye n'abanyapolitike bahurikiye mu runani Senared bahungiye hanze y'u Burundi. Bimaze imisi bivugwa ko bamwe muri abo banyapolitike bagiye gutahuka bakitwa ibihemu na bagenzi babo b'abanyapolitike. Wili Nyamitwe umunyamabanga mukuru ajejwe kumenyesha makuru mu biro vy'umukuru w'igihugu aratanga inyishu.
Cyambere leta yoyo yakira umwere gihugu wese atahuka asubiye mu ruhongo, kandi muravye yuko nyiri sore mukuru w'igihugu yabateye akanga ni kuva kera uwumva ko atacyo yagiriza natahuka, kandi hari nuko mutabimenya hatashe benshi cyane nta muti bigeze kubarongoye kize gihugu bari bari hanze nabo nyine bitanga
Wili Nyamitwe yavuze ko bazokwakirwa nk'abasubiye mu ruhongore rw'igihugu mu gihe batari muri bamwe mu barondegwa n'ubutungane bw'u Burundi. Naho ku rundi ruhande Prosper Ntahugwamiye umunyamabanga akaba n'umuvugizi wa leta y'u Burundi yunganiye Wili Nyamitwe aho yavuze ko umunyapolitiki ahunze aba yiteguye kuba igikoresho. Ku bwa Ntahugwamiye nicyo gituma ushaka guhunguka bamuvuga ko vyinshi kubera ko bamwe mu banyapolitike bahorana babatifuza ko babatana urugamba. Ku kibazo kijanye no kutihanganiranira hagati y'abatavuga rumwe mu bya politiki mu Burundi, aho bakadoma urutoke ku banywanyi b'umugambwe SNL wa Gatongwasa na CNDD FDD, Wili Nyamitwe yishuye avuga ko bibabaje kandi indongozi zo mu mpande zose bakwiye kugwiza inyigisho zo kubahana.
Mu busanzwe urazi yuko iyo amashuri y'ibiza ariko twinshi dukunda kuba ingendo tutoshigikira na gato ko n'ingendo igayitse abantu bategerezwa kubaha abandi ku byivugo byabo n'ingendo ya demokarasi. Turi muri demokarasi kukaba nka kuri umugambwe uri ku butegetsi n'umugambwe niko ko mu kivugo cyabo mu rwanda demokarasi. Ni nacyo gituma rero ikora kudahengesanya kugira ngo ingendo ya demokarasi ishingire kuri kino gihugu. Ariko hari abantu batoba, abantu batoba bagakora ibintu kuri bazi ko bica byitirirwa banaka. Hari n'abantu usanga bagiye guturira n'ingoro y'ubwambwe runaka kuko bazi bati abantu batabibaza ngo ni mbonera kure cyangwa ni banaka.
Muri icyo kiganiro abamenyeshamakuru basabwe gutanga amakuru adahengamye kandi afasha igihugu mu nzira zijana igihugu mu iterambere. Prosper Ntahugwamiye uvugizi wa leta y'u Burundi yongeye asigura ko kahise kerekanye ko hari amaradiyo yakoreshejwe n'abanyapolitike mu gusenyura inzego z'igihugu n'umutekano w'u Burundi. Amatora rusange mu Burundi atekanijwe mu kwezi kwa gatanu k'umwaka w'2020.
Tukiri mu Burundi, Leona Nyango mu munyepolitiki atavuga rumwe na leta y'u Burundi avuga ko igihe ciwe cyo gutaha mu Burundi kitaragera. Uwo munyepolitiki atavuga rumwe na leta y'u Burundi arabeshuza amakuru yiriwe akwiragizwa ku mbuga ngurukana bumenyi yemeza ko yitegura gusubira mu Burundi. Yabitangarije Ijwi rya Amerika mu kiganiro yagiranye n'umumenyeshamakuru wacu Venuste Nshimiyimana ari mu biro vy'Ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza.
Ego uno munsi mu gitondo navyutse nuguruye telefone ndavye muri bwa buhinga bwa none ngo bita WhatsApp, mbona igihuha kiriko kirakwira cyakwira imirambi yose ngo ngo ndiko ndataha ndiko nditegura gutaha ngo ndiko ndumvisha n'impunzi ngo ndazinyinga zitahuke ngo hango turiko tubikorana n'uwitwa Reverien ubwa mbere ndagomba mbishutse byo bihuha n'ibinyoma ibinyoma byambaye ubusa koko kuko nama ndabivuga ntihageze gutahuka isizo binyegeza nzobibwira abarundi na cane cane abagunya banga bari mu mugambwe wanje bazobimenyeshwa ibyo rero ntibasamaze na gatonya ndabibeshuze si ibyo kuri
leta y'u Burundi maze iminsi hamagarira abanyapolitiki cyane cyane gutaha kugira ngo bagire uruhare mu matora ategurwa y'umwaka utaha mwebwe ayo matora mwiteguye kuzayajyamo
icyo nubivuga mu kirundi bavuga bati akuzuye ndikamurikwa ibyatumye abanyapolitiki abarundi benshi bahungiye hanze bararenga nusu y'umuriyoni muri bihe urabiza bari mu Rwanda bari muri Tanzania Uganda Kenya Iburaya za Amerika hose urabizi burya ibyatumye bahunga icatumye bahunga kihavuye nibikeneye yuko baza kubinginga cange kubararika ngo nimutahe je wenda bivuga nk'ubizi neza kuko muri 1993 igihe ndadaye Melchioro perezida w'u Burundi yaje kwitsinda amatora yewe narumushikiranganje ajejwe ibikorwa byo gutahukana impunzi no kubwira ko yuko abarundi bose bari barahunze bahungiye za Tanzania benshi niyo bari mu Rwanda bose bagomba gutahira rimwe rero ntibikenewe yuko ngo hagira abantu bagenda hanze ngo arabo muri leta canke abari bo bose ngo nimuhuguke igihe ibyo byatumye bahunga bihavuye ntangeka ahubwo bazoza ku bwinshi ku buryo bigora leta izobiriho kubakira twebwe byaratugora cyane kuko baza ari benshi kubakira kubaraza n'ibindi byari bigoye cyane ariko nk'uko tubibona muri ibi bihe mu Burundi nta matora koko nyakuri yo mu mwidegemvyo aragera sinzi ko igihe gisigaye babye dufatiye ku byo bavuga mu mwaka w'2020 gikwiye kugira ngo intaba myizosi zoburagiza amatora aba mu mwidegemvyo zizoba zaheze sindabyibaza cane abaye mu mwidegemvyo ntacyo buza ko tuja mu ihiganwa cyane umugambi wacu uja mu ihiganwa nk'abandi ariko uko ndabibona ubu simbona yuko muri aya mezi asigaye bizoba byashobotse
ariko se ko hari abandi ba banyapolitiki bataha bagira mu Burundi bakavuga yuko bari baratashye bahunze igihugu kubera ibyabaye muri 2015 ariko bakavuga bati ubu noneho ntacyo twakora n'ubundi ubutegetsi buriho ahubwo reka tujyemo kugira ngo ture uko twabuhindura ntabwo byumvikana n'izigiye muzatahira mushinga ntayi
ibyo biraba bunyene bibaza bunyene bagiye guhindura ibintu nkuko bakunda kubivuga bari mu gihugu kandi natwebwe aha turafise abanywanyi benshi mu mugabwe wacu bari mu gihugu hari n'abandi bari hanze ejo rero ntizibuza ko ibintu bihinduka twarahinduye ibintu igihe twari mu rugamba rwo guhabuza u Burundi ntitwama turi mu gihugu ariko ibintu byarashobotse turashobora kubihindura twarafatanya n'abandi bari hagati bagumye mu gihugu nka bose hanyuma turashobora guhindura ibintu ibyo ntacyo bivuze byo kuvuga ngo ndagiye kugenda n'imirimo yabo barayifite uburenganzira ntawe nangira guhunguka no ku bihe by'intwaro z'igisoda hariho bamwe bamwe bagiye barahunguka abarundi batari bake rero ibyo biva ku bushake bw'umuntu ashaka guhunguka arahunguka ntawe twobuza
mwandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Rwanda umuntu umwe niwe yaguye mu mpanuka y'imodoka itwara essence yahiriye mu karere ka Nyamasheke mu burengero bw'igihugu mu masaha ya kare yejo ku munsi wa gatanu gushikejo intandaro y'iyo mpanuka ntiyari bwamenyekane ariko hike ku munaniro w'umushoferi yarayitwaye umumenyesha makuru wacu Temistocle Mutijima yarashitse ahabereye iyo mpanuka akaba dushikiza ibindi kuri iyi nkuru.
Ubwo umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika yageraga habereye impanuka ahagana saa mbiri za mu gitondo, iyi kamyo yari kigurumana mu muriro nubwo utari ugisohoka hanze. Nk'uko ababonye impanuka ikibababwiye Ijwi rya Amerika, iyi kamyo yari ipakiye lisansi yavaga i Kigali yerekeza i Bukavu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yahirimye ahagana mu masaha 11 zishyira saa 12 z'uyu wa gatanu, ihita ifatwa n'inkongi y'umuriro irakongoka.
Ikamyo nabonye igwa isa nk'iyikubaho gakeya kuko yagwiriye ntago ariho yagumye. Igeze haruguru shoferi natandiwe icyo nabashije kubona bo bavuyemo, noneho haciyemo akanya bamaze kuvamo nibwo umuriro watse uturutse inyuma ku cyumba cy'inyuma.
Igeze hanayirebaga neza mboneraguye, ubwo mpita nsubira inyuma ntera injerekani kuko nabonaga ari tanka nje kuvoma. Narizi uko nyine ahantu impanuka ibereye twagira tukivomera nyine y'inzego z'umutekano twazitanze kuhajya. Ubwo tuhageze duhura na esansi ariri kumanuka, tubona tutavoma kandi esansi ari umurundi twari tuzi ko ari mazutu. Ubwo bimaze guturika inkongi yitiza,
amakuru twamenye nay'uko mu bantu bari bayirimo umwe yahiriyemo ahita hasiga ubuzima. Icyakora umushoferi wayo ndetse n'umutandibo yo bayivuyemo mbere y'uko ishya. Uyu mutandibo yatubwiye ko nawe atazi icyateye imodoka guhirima kuko nta kibazo na gito yagaragazaga kuva yahaguruka i Kigali. Nta kibazo na gito yari ifite. Ahagana mu masaha 11:45 nibwo nabonye imodoka ihirima. Shoferi niwe wamenye icyabiteye, gusa sinyari yahise afata moto aragenda. Icyateye impanuka na n'ubu ntikiramenyekana kuko naho imodoka yaguye nta miterere mibi y'umuhanda ihagaragara. Icyakora bamwe mu bayibonye igwa barakeka umunaniro w'uwari uyitwaye, nubwo nta rwego rw'ubutegetsi rurabyemeza.
Sinababwira ngo imodoka ari yirukanga cyangwa impanuka yatewe n'iki, kuko imodoka nabonaga igenda bisanzwe. Njyane ni wenda natekereza wenda bishobora kuba ari ibitotsi kuko imodoka yagendaga iri nomo bisanzwe nk'uko ano makamyo asanzwe agenda tuyabona.
Kenda uko ari mu rukerera nakeka ko wenda yari ayatwara wenda umushoferi akaba arageze mu masaha yo kunanirwa kuko turi abantu.
Kubera guturika gukomeye kwakurikiye inkongi, bamwe mu baturage bari bahise bati zabo batangiye guhunga. Nubwo nta wasize ubuzima, umuvu wari sansu yerekejwe n'inkongi y'umuriro bigaragara ko byazimijwe biri hafi kugera mu ngo z'abaturage.
Ugiyemeze kuruka gutya ngeze mu rwuririro kuburire numva cyongere kiraturitse nta n'umwenda nongeye gutora n'ukuri nderuka nderuka mvutse nduru n'imana yanjye ndebye hejuru n'isitushiriyeho birarangiye.
Abaturage bari batangiye guhunga bava mu mazu basohora ibikoresho byose byo mu nzu, hari n'abagiye basohora ibinyabiziga babyatsa bikabanana kubera ubwoba birukanka bakikarwa, mbega igikuba cyari cyacitse muri aka gace.
Icyakora Bwana Kamari Aime Fabien uyobora Nyamasheke yabwiye Ijwi rya Amerika ko bakoresheje inama mu rwego rwo kubahumuriza, babasaba kudahururira kuvoma lisansi kuri bene izi modoka mu gihe yabaye impanuka mu rwego rwo kwirinda ko hari abahasiga ubuzima.
Twagiranye inama yo kubahumuriza kubera ko bari bumvise ibintu byinshi biturika. Tumaze kubahumuriza tunabasaba yuko igihe cyose habaye akisida y'imodoka itwaye mazutu cyangwa itwaye esansi bakwirinda bya bindi byo kujya kuvoma kugira ngo hatagira uhura n'ikibazo cy'umuriro bigatwika abantu baje kuvoma tugatakaza ubuzima bw'abantu. Icyo twabasabye ni uko uhageze bwa mbere yigize y'abantu agakomunika inzego z'umutekano n'ubuyobozi buhari kugira ngo tubungabunge umutekano w'abantu.
Iyi mpanuka yateje ihungabana ry'urujya n'uruza ku modoka nini zikoresha uyu muhanda Karongi Nyamasheke Rusizi, aho kugeza ku isaha ya saa yine za mu gitondo nta n'imwe yashoboraga gutambuka. Icyakora imodoka nto zirimo n'izitwara abagenzi zo zari zashakiye undi muhanda muto abazitwaye bifashisha mu gihe hategerejwe ubutabazi bwo kuzimya iyo yahiye kugira ngo ivanwe mu muhanda. Kuri ubu igipolisi cy'u Rwanda kibinyujije ku rubuga rwa Twitter kimaze gutangaza ko uyu muhanda Karongi Nyamasheke Rusizi wongeye kuba nyabagendwa ku binyabiziga byose. Temistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Dushimire bagenzi bacu. Muri uyu mwanya rero tugeze ku mwanya wahariwe ikiganiro iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Aya makuru tuyatanguriye ku kibazo cy'ibiyayo umutwe muri teritwari ya Fizi mu ntara y'Umanuko mu mujyi wa Congo, aho inzego zitandukanye zirimo abagize sosiyete sivile zisaba abategetsi guhagurukira ikibazo cy'ibiyobyabwenge birimo Kanyanga n'Urumogi bigenda byongera muri Minembwe hagati. Ni inkuru ya Vidaste Gabo, umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika ari Minembwe.
Muminembwe kimwe no mu bindi bice bitandukanye bya territoire ya Fizi usangi kinyobwa cya Kanyanga gicuruzwa mu masoko na urumugi y'abaturage bo muri territoire baruhinga kandi bakarugurisha ku mugaragaro mu masantere y'ubucuruzi kimwe n'itabiri sanswe inzego zitandukanye zirimo z'uburezi amadini ndetse n'abagize societe civile muri aka karere k'imisozi miremire ya Minembwe bavuga ko bahangayikishijwe n'ubugira urubyiruko rukoresha ibiyobyabwenge birimo inzoga za Kanyanga n'urumugi ku mugaragaro. Dr Lazarus Bitereko ahagarare kaminuza ya Minembwe ifite gahunda gukangurira urubyiruko kwirinda kunywa ibiyobyabwenge avuga yuko benshi mu banywa ibi biyobyabwenge bari mu bateza umutekano muke kuko usanga hari ababinywa bari mu mitwe yitwaje ibigwanisho.
Nta kuntu dushobora kurwanya ibibazo by'abantu bitwaje imbunda bahaye banywa na Kanyanga bahaye banywa n'urumogi ngo uvuge ngo urashobora kubabwira ngo nibareke gukora mabi ba mu mitwe deja yabo hari uko bameze. Niba dukeneye yuko intambara zishira leta ni nadufasha kugira ngo ibi biyayura mutu izi nzoga ziri muri uyu muhana wa Minembwe zicike zidacitse ziraharibisha abantu mu mitwe nizimara guharibisha abantu mu mutwe uzozu ufite imbunda ntamenye ukunda ayikoresha ayikoresha nabi ufite umutima mubi ntareka gukora nabi mu mutwe wiwe hadakora neza murebe no mu bindi bihugu Akanyanga n'urumogi ni ibintu by'imiro cyangwa se bibujijwe amategeko y'igihugu cyacu arabibuza mu gihe rero tudahaye tubibuza nta kundi intambara yocika nta kundi abana bokwiga neza nta kundi imiryango yotungwa neza. Administration locale irahari hariho police hariho commune hariho aner hariho n'abasirikare nibahaguruke bicarane biyame ibyo bintu niba ari urumogi barushikure niba ari amatariyo imidege bayishikure bayikureho.
Ku ruhande rw'umuyobozi wa societe civile mu Minembwe Bwana Itaburi ya Mwaroje avuga yuko umubare munini w'urubyiruko rujya mu mitwe yitwaje ibigwanisho abenshi baba batangiriye mu kunywa ibiyobyabwenge bya Kanyanga n'urumogi mu gihe amashyirahamwe yigenga arimo amadini societe civile abashinzwe uburezi n'ubuzima binubira ibi biyobyabwenge bya Kanyanga bikorerwa muri centre yo mu Madego abakora ndetse bakagurisha inzoga ibo bavuga yuko zabateje imbere mu mibereho yabo. Sangira nabo Patricia atekera Kanyanga muri centre mu Madego.
Ngewe nageze hano muri Minembwe ndi impunzi mpageze natangiye gushakisha guteka kugira ngo ngure Kanyanga ndebe ko nabona amaisha yo kugira ngo nge ndihira abana amafaranga ku masomo ntangira kugaciruza icupa turigurisha ibihumbi bibiri karangura mbona ndihiye abana amasomo nkabona n'isabune yo gukaraba nkabona mbese nyine n'umunyu wo kugira ngo nshyire mu byo kujya.
Nyasingizwa Beninye ari mu bayobozi b'urubyiruko mu Minembwe asanga impamvu rumwe mu rubyiruko rwishora mu ngeso mbi zirimo kunywa ibiyobyabwenge no kujya mu mitwe yitwaje ibigwanisho ari uko leta yabatereranye.
Urubyiruko rw'ini wacu nta education rufite nta nubwo rushirikishwa mu bikorwa rusange bya leta biba bihari nk'amanama nk'imirimo nabo bahabwe umwanya bakore noneho bakabaho ngaho ari uturegerege nta mirimo bakora nta occupation bafite noneho akumva bamwe bakaba bakupere de route bagafatwafata imbunda bagenda banyaga abantu mu nzira bakora ibintu bitari byiza n'ibyo byibi bikereya n'intambara kaba iyo habaye swate n'amanama yo kuganira kugira ngo abantu bagaranire ku mutekano w'akarere n'ibiki ntago bashirikisha abasore haza abasaza abagabo bakuru hakaza n'abashefu noneho abasore bagasa nkaho bigijwe inyuma.
Umuyobozi wa komine ya Minembwe Gadi Mukiza Zabinesha atangaza yuko afatikanyije n'izindi zego zishinzwe umutekano bagiye bagwanya izi nzoga za Kanyanga ariko bagahura n'ikibazo cyo kwizi nzoga zitanga umusoro muri mwe mu buyobozi bwa leta
tuvuge nko muri secteur ya Lulenge Kanyanga iri mu muri nomenclature y'ibintu bitanga amataxi byishura taxi bishaka kuvuga ko bisa nkaho bisa nibyo kwemerwa bene uko ngo tukagaragaza kubirwanya ariko n'ubu twari ko tubwira ngo tuzoshakishe tegeko riva hejuru cyane ngo ku niveau ya province uburyo twobivana ni kiyo byabwenge ni nzoga zikomeye kimwe na zige za simba n'izindi.
Nubwo nta bushakashatsi bwari bwakogwa bw'abantu bitwa n'izi nzoga za Kanyanga zikorerwa muri territoire ya Fizi igipolisi gikorera mu Minembwe gitangaza yuko hari igihe gitoragura imirambo ku misozi mu binogo ndetse no mu nzuzi y'ababishwe na Kanyanga baba banywere muri centre mu Madego no mu gatanu ndetse no mu gatatu ko mu Minembwe. Vedaste Ngabo ku bwijwi ry'America mu Minembwe mu ntara kivyo majyepfo.
Urakoze Vedaste. Mu Rwanda naho urwaruka rw'impunzi z'Abarundi rwahungiye Kigali no mu ikampi ya Mahama rurijikiye imyuga itandukanye harabiga guteka gushona indimi nk'icyongereza ubuhinga bwa none arivyo informatique abakora udutako hamwe n'ibindi bemeza ko bibabeshaho bikana barinda kuja mu buhumbu no gutwara inda zitatekanijwe ku bakobwa. Ni inkuru ya Pierre Claver n'inkuru umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika I Kigali mu Rwanda.
Bamwe muri ubwo gwaruka bahoze biga mu mashuri ya kaminuza canke ayisumbuye mu gihugu cabo imbere yuko bahunga igihugu, bemeza ko ubu bamaze guhindura ingendo n'ivyumviro mu ntumbero yo kwibeshaho no gutunga imiryango yabo. Akarorero nakaba basigaye biga ivyo guteka
no kuvomerera zose na uzuzo kwera kare. Hashobora kubura amazu yo kubaka ariko inda ziguma zikeneye ikintu cyo gufungura, no kuvuga ntiho kwigera ubaho mu buzima bubi.
Muri patisserie turamaze kumenya guteka sponge cake, ama cake, ama cookies, ayo ma biscuit. Turamaze kumenya ama sauce atandukanye nka bechamel sauce, chicken stroganoff n'ibintu byinshi nyine. Ege jumbo cyo twadusambwe tubizi ugiteka. Urashobora kuba warahejeje amashuri na university ukayiga ariko ukabura akazi. Ariko warize ibi byo guteka ushobora ndagurondera akazi muri hotel itandukanye ugasangura kanose kandi ukabaho neza utivye ukoresheje amaboko yawe.
Mu ikambi y'impunzi z'Abarundi I Mahama naho urwaruka rutari ruke rusigaye rwiga gushona impuzu, abandi bakega gukoresha imashini nyabwonko ordinateur mu Gifaransa.
Nzi gushona ishati, nzi gushona ipantaro, nzi gushona ijipo.
Ndiko daca botoniere kugira ngo tugire umuntu abashe gufunga ibifungo.
Gushona nabyigenga I Mahama kandi iyo natonze ku kazi ndaronka amafaranga yo gufungura neza, ndaronka amafaranga yo kwicara n'abandi nkanywa gafanta.
Informatique nyine ibintu byo kwandika byo gusavinga kubika amadokima nyine mu mashini.
Nzi kumenya byinshi nk'ibijyanye na internet ubu ntibinsoba cyane. Na Microsoft Excel nayo ndagerageza na Microsoft Word cyo bizomfasha urabona isiri kiragenda itera imbere cyane cyane ko rikiragendera cyane kuri technology bishobora kuzomfasha kujyana naho isigeze.
Iyo miyabaga ivuga ko nawe yahunze itareza amaboko ahubwo iri ku ishuri ry'ubuzima, ndetse ko nibatahuka bazoshika bateza imbere igihugu cyabo kubera iyo myuga bijukiye.
Nidutaye Burundi turiko turitegura kuzokubaka igihugu cyacu, na cyane cyane natwe twagira made in Burundi. Hari abantu bibaje ngo twarahunze ngo twagiye mu magogo, ariko turiko turiga ubu dusigaye duciye ubwenge gusumba ubwo twari dufite tukiri Burundi.
Tutahe inzi no gushona asha nzotaha mfise ubumenyi nkora umwuga nta kibazo nzogira kwere.
Ejo nitwataha nduva yuko murazashaka kwihangira imirimo gusa ntabwo twashaka turi amaboko ngo tugume mu bwigunge gusa ngo twumve ko twahunze byose byarangiye. Zatabere akajyo ganga umuntu avane n'umwuga zo muteza imbere.
Kuko nara mu message nitwataha mu Burundi umuntu yoca yigurura atelier akabara akora amahoro niyaboneka zota.
Abo basore n'inkumi bagihunga mu mwaka w'2015 bari bazi ko ari gihe gito maze bagasubira kubandanya amashuri yabo ya kaminuza nkuko babivuga.
Umukiheburo ko karabonetse kuko tukiza twari tuzi ko ari ikiringo cy'amezi nk'atanu tukaba turasubiyeyo. Ariho bamwe twari tuzi ko amashuri yacu tubaye tuyihagaritse akanya gato kugira turonke umwanya mwiza, ariko bamwe biradukomerana bitubana birebire. Iyo maze kumva rero abantu mwari kumwe ngubungoje ngo ngiye kudefanda mimo hare ngo ngiye kugirane we nawe wateye usubira hasi cyane cyane ko atamahigwe tuba twaragize kubandanya.
Bahavuye batangura kwijukira iyo myuga itandukanye guhera mu mwaka w'2016. Kuva icyo gihe abarenga 500 baramaze kugira amahigwe yo kwiga imyuga indimi z'amahanga nk'icyongereza n'izindi nyigisho nk'izo zimara amezi 6. Imwe mu miryango ibafasha kugira ngo bige iyo myuga ni kigo Mezo Shalom citaho impunzi z'Abarundi. Umufasoni Marguerite Barankitse yashinze icyo kigo citeguriye guhimbaza imyaka 25 iheze kibayeho, avuga ko kwigisha urwaruka kwibeshaho ari uguteza imbere kazoza za ku Burundi bwo mu misiri imbere.
Nitwabera imbunuza ngaha tukicara tukanywa inzoga tukaja kubyara tudashobora kubarera, twabaye imbunuza n'uburundi ntituzobwubaka. Dushaka kugwanya kw'abana baheba ishure kuko bibarutse, tubigisha no kugira sudire no kugira ivy'amazi n'ibi, ni kuvuga niho hazova incabwenge zizogenda kubaka igihugu. Tube turiko turitegura gutaha.
yamara naho biruko impingira cari ndende kuko abatarashikirwa namahigwe yo kwigiye myuga ni benshi. Abo niho Marguerite barankitse afatira mu guhamagarira abarundi bifise baba hanze muri diaspora kwibuka bene wabo. Rwanda rwahungiyemo abarundi barenga gato ibihumbi 70 hafi ibihumbi 60 baba mu ikambi ya Mahama abarenga igice cezo mpunzi no gwaruka. Pierre Clavier ni inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver. Mu Burundi urwaruka cyo kimwe n'abakurikiranira hafi isata cindero baratera ibyatsi ingendo yo kwitaburira ko impunzu z'ishure ngo nuko amashure yisumbuye arangiye bavuga ko ari indero yatitutse mu Burundi kubera ukudahana kwibonekeza hatari hake mu mashure. Ni inkuru ya Desire Hatungimana umenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Kigali mu Rwanda.
Ikibazo cha leta gitanga uburenganzira bwo kwinjira muri kaminuza kirangiye haribonekeje ku mbuga ngurukana bumenyi abanyeshuri mu gisagara cha Bujumbura hanini bitaburira ko impuzu z'ishuri uniform bagatabura amakaye mu kwerekana ko basezereye amashuri yisumbuye. Iyo nyifato abantu batari bake yarabatangaje mbere irabatera n'isoni harimo n'urunganwe rwabo babikoze. Bano bavuga ko alibitera soni.
Bija bintu nta karanga na gato bibirimo gutabura impuzu kuriya kuzitabura. Sinshobora kubitahura ama bakaca bafata en plus de cela bakaja bakifotoza bakafata n'ama video bakayashira ali bakayashira kuriya. Ni bintu byo mabiri désolant cyane cyane ku ishuri baba bariko kuko nka twe ishuri twari turiko ugize nka bijya bintu bakakumenya z'abarinduru. Hari amategeko ari ibintu byagufata utaruzi wategerezwa guharwa din manière d'une autre. Bijya bintu byo maje byarambabaje ni bintu ntashobora gutorera byo ntashobora no gutaha na gatoyi.
Nibaza ko ari kudataruzima uno munsi abajene b'abarundi tubayemwe ko amashuri twayarangiza amashuri yisumbuye kabageze n'andi mashuri yandi ya kaminuza bagiye gutangura kandi ubuzima kwabugoye cyane gose n'uko abo bajene batahuruzima tubayemwe amashuri yisumbuye arangiye ni ntango yandi mashuri bagiye gutangwa kuko bwo kwitwaye neza gusumba aho gukwa bitegwe kubandanya ibindi bikurikira. Nitwe Burundi bwejo mugubonye Burundi bwejo bwo no munsi abo bakwitabira ku impuzu cyo ntuze ubwo Burundi bwejo iyo tukozutya tuca kwa tanu etse cyane gose kuri kazoza ku Burundi na nabategetsi babejo b'abarundi.
Uwizi vyigwa bijanye n'inyifato amenyesha ko ivyo gwaruka gwakoze biva hanini ku myaka naho bakuriye.
Ijya nyifato ubwa mbere no yiha isiguro ijanye n'imyaka urugero rw'imyaka ni imyaka umwana arangije amashuri abari karava mu bwana yinjira mu rugero rw'abakuze. Ijya nyifato rero akenshi uzosanga biva kuri hamwe yakuriye ya miryango yakuriyemo bamwe ego baraja muri byo byo gutabagura amakaye impuzu ariko rero nabandi bakora nibindi bibi cyane usanga bagenda mu byayura mutwe inzoga amatabi ugasangana bibi cyane. Rero iyo nyifato sinovuga ko ari nziza ni nyifato mbi ariko abana bose ntabwo ibyo babikora biva kuri nyene hahandi baba barakoriye.
Elari nibizi umuvyeyi akongera akaba umwe mu bakurikiranira hafi ikibazo cindiro mu Burundi avuga ko ivyo abanyeshuri bakoze bitagira izina abahanura nyabona kumenya ko ubuzima butanguye bakitegurira kazoza neza aho kwihamenyo y'abatwenzi.
Uchano hezanga kebura ubugwaruka nuko iyo bahejeje amashuri yisumbuye ubuzima bwa butanguye ntiyabuheze bahuheza rero bakamenya neza ko kwa amashuri ndetse noneho ubu nta gifaranga bagitanga batanga icyerekana gusa ko wize certifica. Icyo meheza ndahanura nuko abo bana bakwibuka yuko ubwo atari imbere y'ubuzima ko amashuri araheze ni intego y'amashuri amashuri akomeye ashobora kubashikana ku kazi ziba barayatangura. Ikindi nacyo gutabura impuzu zerekana ko umenga n'umubyeyi uramusuzuguye kimubyeyi bakuri izo mpuzu ari nacyo gituma boheze bacibuka ko umubyeyi azokenera kusubira kubagurira impuzu bakazomenya ko n'iyo mpuzu batabuye ari impuzu yashoboye guhabwa uwo ari we wese batakiyikeneye uhabwa n'umukene kuko ariho abantu batari bake baba bakeneye izo mpuzu natwe bari bakene cyane.
Mu gihe hari abayobozi bamwe bamwe amashuri yisumbuye bari batangwe gufata inkingo za ruhasha harimo no kwima impapuro z'umutsindo abanyeshuri bitaburiye ko impuzu bagatabura n'amakaye umushikiranganje w'indero mu Burundi Janvier Ndirahisha yasavye abo bayobozi kuba barabangiriye kugira habanze hakogwa amatohoza. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC kubabandanya kutwumviriza mu masegonda make y'igihe cy'isaha 12 murumviriza ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza iminsi yose kuwa gatandatu kuri